mukomwa yumvise kubure mu itangazo umukuru wa Banki ya Repubulika y'u Burundi yasohoye igihe yamenyesha ko izi noti zitanguye gukora, hari hamaze iminsi hari ibimenyetso byerekana yuko hariho amafaranga ataboneka ko ariko arakoreshwa mu gisata cy'amabanki n'amashyirahamwe yo kuzigana no kugurana na bita mikrofinon. Hakibonekeza kandi ikena y'inoti z'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi bitanu. Iryo kena rero ryagaragaye cyane cyane mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuzigana no kugurana na bita mikrofinon. Akaba mbere mu gihe ayo mabanki niyo mashyirahamwe yo kuzigana no kugurana ariyo musanzwe asanzwe afite uburenganzira bwo kubika no kubikura amafaranga y'abantu, ibyo rero byaca bihungabana icyo gisata cy'amabanki. Urumva bimaze kuboneka ko inoti hafi 60% ku ijana z'amafaranga 5,000 n'ibihumbi 10 ibanki yasohoye zitagaragara neza iyo ziri, niho habaye ngombwa yuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifata ingingo kugira ngo izo noti zishobore gusubira mu gisata cy'amabanki.
Murakorana nka banki nkuru y'igihugu n'ayandi mabanki ajeje gutora amafaranga, aho mugejeje ibikorwa muhabona gute? Ibyo bice 60% vya 5,000 n'ibihumbi 10 bitari bikiboneka, mumaze kugaruza ayangana gute? Aye ariko arinjira amabanki hari ibitigiri muri aronka gushika kuri uno munota vyangahe amaze gusubira kubagarukako?
Ega Yanes, kugira ngo agaruke hanyuma ibanki ice yakoresha iyo amafaranga akuwe mu gihugu atagikoreshwa, mu Gifaransa bayita ngo bien propre à la circulation, aba ari amafaranga atagikwiriye gukoreshwa ntasubira gukoreshwa iyo ikiringo yahawe cyarangiye. Ziriko zirasubizwa zasiriye zigenda itazwi, niko novuga mu 2018 zasiriwe nazo zari zatangiye gukora mu 2015. Izi zihavuye zikuru zizazo niko novuga zari zimaze imyaka itatu, izi nazo zari zimaze hafi imyaka itanu. Rero iyo bibaye ngombwa ibanki nkuru y'igihugu yafata ingingo, kuko wanashaka ni nayo yonyine ifite uburenganzira bwo gushyira no gukura inoti mu gihugu. Aho rero bigeze ku itariki 7 amabanki yaciye atangura kuzaraza gutora inoti mu ibanki nkuru bazora zijyana aho bakorera bakaziha na bagenzi babo, kuko urasanga ibanki ifite ibisata amashami hirya no hino mu gihugu. Rero icyo gikorwa nicyo cyatangwe kuva itariki 7 noti zisohoka cyabanda itariki 8 wanashaka ko ari umunsi mukuru. N'ubu rero babandanya bazibaraza batorera izo noti n'izindi bakeneye bagaca bazishyira bagenzi babo bari mu bisata bitandukanye. Icyo gikorwa urumva kiko kirakorwa,
hanyuma muri ayo mafaranga atazuba gikora mu minsi mikenya ayamaze kugaruka amabanki kugira ngo azoce akoreshwa ivyo amafaranga akoreshwa mu gihe atagikora angana gute?
Kugira ngo ayo mafaranga aharugwe ni ibintu vyitonderwa cyane gose. Mugabo icyo twomenyesha ico nokumenyesha nuko ubu tuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane gose, amaze gusubizwa, amaze guhindurwa n'amafaranga menshi cyane gose, amafaranga menshi cyane gose. Niko ndatse mugabo kuyaharura noba ndabeshe, kuko itigiye biguma biza baguma abantu baguma bahinduza mbere wanashaka mvuze ngo baguma bahinduza bashumye ngo mbaye abantu ngo nimuze muri rukanga muhinduze. Oya, inoti zibandanya zikora zikoreshwa mu rudandazwa, mu kurihana, mu masoko, mu mabiti. Abantu babwirizwa kuguma bazikoresha kuko ikiringo cyazo ibanki yavuze ko kizorangira ku munsi wa gatandatu.
Bamwe mu banyagihugu harimwo nk'uwo twavuganye ari mu Rugombo mu Cibitoke ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke, uyundi nawe tuvugana ari mu Kirundo, uyundi nawe tuvugana ari Ngozi, baje mu kiganiro muri Isanga, aho bavuze ko batari ko baroroherwa iyo bayatwaye ku masoko amafaranga batayemera, hama baje mu mabanki naho ugasanga imirongo ni miremire ntibashikiriwe ababitsa muri Copec, nawe nyene bikamera gutyo. Umuti canke icyo mwubwira abo bantu bari muri ivyo bibazo byo gushobora gutanga amafaranga kugira ngo barasuka mashasha ni Jahi Gabelama?
Iyo mirongo nubwo ngo abantu ntibayiveko kubera yuko mugihugu hari amabanki n'amashyirahamwe yo kutiganya no kuguranana afite amashami arenga 5 kandi ntaho uvuga ngo abantu bose iminsi yose amasaha yose barafite amafaranga ubwo bariko baracya guhinduza kandi ushobora no kuyihinduza hanyuma ugasubira inyuma bakaguha ariko arakurwa mu gihugu kuko aracyafite uburenganzira bwo gukoresha abantu nibo bavuga ngo nibo kwihuta cyane rwose kuvuga ngo reka ngoje kuyahinduza kuko abandanya agikora hanyuma ikindi nacyo bamenye yuko amafaranga uko ayo mabanki ayaronka kumva arayakwiragiza hagati mu gihugu natwe nyine ibanki ya Repubulika y'u Burundi abakozi bacu bene wacu bingiwe mu ntara zose z'igihugu kugira ngo baje gufasha kumbure bariya badafite ubushobozi bwo gushika ari ayo mabanki kugira ngo babafashe kuyahindura icyo bikazokorwa gushika ku wa gatandatu numva rero atanzu iri kwirasha abantu botekana bakabandanya bakoresha izo noti kuko ziracyafise uburenganzira bwo gukora ariko kandi tuwibutse yuko umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu bihugu n'umutekano yaratumiriye abajeje intwaro n'umutekano ati uze muraraba ntihagire abantu banga izo noti kandi natwe turazidukije badufashe kuraba abantu banga izo noti kuko bazoba bariko baragira nabi cyane bashobora gukurikirana n'amategeko atandukanye bakagiriza ibitandukanye harimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cyangwa kugaragaza amategeko yatanzwe ibyo nabyo ni ibyaha bihanwa cyane numva ko abantu bato kwigora bajya muri ntibakoresha izo noti umwanya uracyariho atabwoba hanyuma umuntu wese yibaza ko atashobora kuronka ingene azihinduza kuri bigira ikigihe byatanzwe ibihumbi 100 ku muntu hanyuma ufite ayandi nayo arengayo aca yuguruza ububiko ibyo ahita akona agashyira
hama abo bizoshika bakagera kuri tariki mwatanze batarashobora kuhinduza aya mafaranga bizogenda gute
nibaza ko atabo babahari bashobora kuzoshika icyo kiringo batarayahinduza kuko nkuko nakubwiye kuva itariki 7 banki ya Repubulika y'u Burundi mu cyicaro cyayo i Bujumbura no mu mashami yayo atatu Rumonge Gitega na Ngozi baguma barungika amafaranga mu gihugu kugira ngo kumbura abo bayafite bashaka guhindurirwa bayahindurirwe ariko kandi abantu bahamagariwe kuyatwara ku makonti yabo uwo bafite kumbure cyashyira kuri kuguruza ububiko cyangwa ashyira kuri konti yiwe ku buryo nibaza ko atabantu bashobora kugera kuri iryo sango batashoboye kuyakoresha cyangwa batashoboye kujya kuyabika mu bubiko
Belarme Bacino ni mujeje guhanahana amakuru mu ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB turashimire kuri kano kanya mu hejuru rya Amerika
nane ndagushimiye cyane Diane nyine nahaze kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tushobore gutera akamo abantu bose ko babandanya bakoresha izo noti atamufunika no atabwoba kubera ko ikiringo baracyagifite hanyuma kandi nongere nibutse n'ayo mabanki n'amashami yo kutigana no kuguranana ko boza baraha amafaranga yose abenegihugu babitura kuko abantu baguma bavuga ngo za noti ngo tuzibona turabikora kandi murundi ntakora inoti za 5,000 gusa hariho n'izindi ziri mu gihugu zitubandanya zikora ziriko zirakora n'abashimiye cyane rwose